muri zone ya Kamenge mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura niho hatanguriye igikorwa cyo kuzura ibisigarira by'abantu bahambwe mu kivunga ku rwego rw'umugwa mukuru w'ubutunzi w'u Burundi. Ni mu kibanza kinini ubu kigaragara cyahoze mu ingoro y'umugambwe badasigana iprona. Hari kimashini cimba n'abakozi benshi mu gwisevere. Umukuru mu gwisevere yabwiye abamenyesha makuru igikorwa kiko kirabera muri ico kibanza.
Turiko turarondera ibiziga, amagufa, ibisigarira n'ivya boneka turamaze kuronka bikeya, tuzobishira hamwe tuvyegeranye hanyuma tugire icegeranyo tushikiriza inzego nihagira kubashingurana iteka basubizwe agateka ku kiremwa muntu hanyuma abene kubura baronka kanya ko kubafuba ko kubaherekeza ko kubaririra.
Zone ya Kamenge niyo yatanguriye mu intambara y'amasasu mu mwaka w'1994. Abasivile bafashe ibigwanisho bahangana n'igisirikare n'igipolisi vya leta y'ico gihe. Ni nyuma yaho wari umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye yari yatowe n'abarundi agandaguriwe. Iyo ntambara yahitanye abantu baba mu makartie yako gace ko mu buraruko bwa Bujumbura batazwi igitigiri. Eka mbere na Petero Karavenda yicariye arongoye umugwi Severe ntazi igitigiri c'abahasize ubuzima naho umugwa arongoye uri kuregeranya ibisigarira by'abahahambwe mu kivunga.
Icerekana ca mbere abapfiriye ngaha niyo utoye nk'imitwe yabishwe, niyo utoye nk'imitwe yabishwe kuko ajya magufa twita amaguru abora n'ingoga, abora n'ingoga cyane cyane iyo mu kuzimu muri ibyo bivu harimwo ibifasha kwabora n'ingoga icyo twokwita propriété chimique. No kuvuga ibivu byose byo mu Burundi ntibinyarusa kuboresha magufa biva isinge nimeze. Icyo rero turondera ngaha arabishwe arabahambwe ngaha turondera kwasubiza gateka. Amagufa dutoye tuyabike neza mu buryo bw'ifata kibanza hanyuma tumaze kubegeranya n'impuzu twazitoye zimwe zimwe duce tuganira n'inzego tuti mbega abantu ko bashingura ryari bashinguranwe iteka inzego z'igihugu zaje guhagarikira ivyo birori.
Ako gace ka Kamenge kariko kazugwamwo amagufa y'abantu ntikahambwemwo gusa abahitanywe n'ubwicanyi. Abahaba bavuga ko hahavuye habitongo ry'abapfuye kuko abahitanwa n'urwakarago muri ico gihe c'amagume ariho nyene bahambwa. Umukuru w'umugwi Severe yabajijwe ingene ivyo bisigarira bizotandukanye.
Inama zabaye ngaha mu ngagara 2-3-4 twicaranye n'abarongoye amakartie n'amazone batubwiye bati bijya bikorwa bya harya mu kibanza cahora ari isoko ya Kamenge turabibashinze arabishwe bagatabwa mu binogo arabapfuye tukabahamba ngaha kwera twashobye kujya kubahamba babidushinze kubera iki. Batubwiye bati erega imiryango yabo bahambwe ngaha myinshi nuwo yidutuma ntitwoyitora, bamwe baraheze barahonye barapfuye abandi barahunze basubiye ruguru. Erega ngaha hapfiriye abantu baba ngaha hari n'abiciwe ngaha bataba mu Kamenge bariko bararengana. Dufise rero ibikorwa bidasanzwe byo gufasha abarundi kuva mu guhahamuka.
Igikorwa kiriko kibera muri zone ya Kamenge ni kimwe mu vyumugujejwe kumenya ukuri kumabi yabaye mu Burundi uhamagarirwa gukora. Ndayicariye awurongoye akavuga ko imbere yuko bashika mu Kamenge ibisigarira by'abantu nk'ivyo biherutse kwegeranywa no mu yindi mihingo y'igihugu.
Ngira ntomore mvuga ko aho tumaze iminsi dukorera hose twahamagawe n'abarongoye intara canke abarongoye amakomine canke abarongoye imitumba kubera babonye ibinogo vyatawemwo abantu. Aha rero ngira mvuga ikijambo rimwe mvuga nti mu minsi heze twakoreye muri Muhuta muri Gitaza y'intara ya Rumonge, mu minsi heze twakoreye mu Ndurumu aho bita muri komine Marangara y'intara ya Ngozi, aho twakoreye ni Mabanda mu ntara ya Makamba, aho hose binogo byatayemwe abantu byatowe kubera ari ibikorwa by'iterambere. Bisigura iki? Bisigura ko dufise ubutumwa bw'abantu bose bariko barakora ibikorwa by'iterambere ari bya leta canke ari bya bigenga.
Umukuru w'umugwi Severe nta kindi asaba abariko barakora ibikorwa by'iterambere nuko hamwe babonye ibinogo byatawemwe abantu bo bimenyesha uwo mugwi kugira uvyegeranye. Petero Karavere ndayicariye akavuga ko mu vyo mu gwarongoye washinzwe harimo guhambana iteka ibisigarira vy'abarundi bagandaguwe mu bihe vy'amagumu mu Burundi bwaciyemo.